Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vya radio mu Kirundi mu Kinyarwanda. Muri neza nshuti mwese bakunzi ba radio Ijwi ya Amerika, muri kumwe na Frederic Munikije ateremeje ikiganiro. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga. Nijambo ry'impera y'umwaka, Perezida Pierre Nkurunziza ashikirije Abarundi yarasubiye gutera kamo impunzi zikiri hanze igihugu kazisaba gutahuka. Yarongeye aratera kamo ibihugu byakiri impunzi z'Abarundi hamwe n'ishyirahamwe ryitaho impunzi HCR, kabisaba korohereza Abarundi bifuza gutahuka mu gihugu cyabo. Nkurunziza yavuze ku mwaka w'2019 ukwiye kuba umwaka w'ihunguka. Byongeye umunyamanga ntayegarizwa w'inama nkuru y'igihugu ijeje umutekano mu Burundi, General Silas Ntigurirwa, nawe nyene yarateye akamu gasaba abahunze igihugu cyabo gutahuka kwifatanya na bene wabo mu guteza imbere igihugu. Ako kamu gasaba impunzi gutahuka subwa mbere gatewe, ariko naho hari impunzi zitari nke zibaze gutahuka mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, haracyari gitigiri umurengera c'impunzi zicatse indaro muri ivyo bihugu. Mbega imigambi irashira leta iriko irashikiriza irashira imbere kugira ngo Abarundi impunzi bashobore guhunguka muri mwaka niyihe? Mbega ku bwanyu ibintu byokorwa kugira ngo impunzi zumve ko zotekanirwa mu gihe zohunguka nibihe? Abatumire mu kiganiro cyacu ni Claude Karigwa Nezako, umuvugizi wa Presidency y'u Burundi. Muri neza Claude Karigwa Nezako.
Niwe cyane Frederic Mundikije, ndahaye namwiriwe abari ko baratwumviriza.
Murakomeye?
Turakomeye n'abarundi barakomeye, kandi turi kwizihiza umwaka mushasha abarundi bose bari hose nk'uko nyinshi bari mukuru w'igihugu yabikoze.
Egome tuzo kandi turi kumwe na Godefroid Hakizimana, turaca mu rondo ya kuri telefone, akaba ari mukuru w'umugambwe PSD. Turi kumwe kandi na Masaba Kiza Silvestre, umurundi w'impunzi ari mu gihugu cya Uganda. Muri we neza Silvestre Masaba Kiza.
Mwiriwe nyakubahwa Nkundikije, ndashimye cyane kuba ubwo butumire. Ndakengurukiye bose.
Murakomeye?
Turakomeye kabisa, umwaka twawumaze neza. Bamaze bwuma
ni byiza cyane rwose. Tutarinze rero kubatesha akanya, reka dusabe umushyanta Claude Karigwa Nezako ko atubwire ibintu ibintu leta y'u Burundi yizera gukora muri uyu mwaka w'2019 kugira ngo uyu mwaka uzobe umwaka w'ihunguka nk'uko Perezida w'u Burundi yabitangaje.
Urakoze cyane Frederic. Leta y'u Burundi navuga ko izobandaniriza ku isemo yari isanzwe igeze ko kugira ngo imigambi yayo harimo n'uwo mugambi wo gufasha Abarundi guhunguka ibandanye. Ubwa mbere hoho ikice leta icikora no gutsimbataza amahoro n'umutekano mu gihugu, kugira ngo umuntu wese yahunze igihugu ku mvo z'umutekano, ku mvo z'uko abona ko amahoro adakwiye mu Burundi, yumve koko ko ayo mahoro yagarutse ku mutekano wari, aheze ahumure asubize umutima mu nda agaruke mu Burundi. Icyo ni cya mbere, urazi ko hatamerewe mu gihugu kitarimo amahoro. Ikindi nacyo ni gukomeza irunga ikintu umwara hirya no hino ku isi ari impunzi z'Abarundi kugira ngo bazijijure zishobore gutahuka mu gihugu, na cyane cyane ko izo mpunzi zose ni abana b'igihugu n'abana b'u Burundi. Turabakeneye, dukeneye amaboko yabo, dukeneye ubwenge bwabo n'Abarundi ku rugero rumwe n'abandi Barundi ba mu Burundi. Iyo rero tutari kumwe igihugu kiba hari icyo kibuze, biratubabaza cyane.
Ibyo bitandukanihe n'ibintu leta y'u Burundi yari imaze gukora ku vyerekeye gutera kamo impunzi z'Abarundi kugira ngo zitahuke, cyane cyane iziri mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi?
Ntaho bitandukaniye, nakubwiye ko ari ukubandanya. Ntaho bitandukaniye, mu kindi bavuga ngo inzira nziza uyicamo kabiri. Ntaho bitandukaniye, tubibandanya kuko tumaze kubona akarusho bizana. Urabona uraje uyu mwaka wonyine gusa, uyu mwaka turimo ukaraye impunzi zatahutse mu Burundi bishika 58,000 n'262 bavuye muri Tanzania, muri Congo, muri Kenya, mu Buganda no muri Gabo. Hari n'impunzi zitahuka zidafashwe na HCR izatahutse muri uyu mwaka turangije zishika 200,000. Aho nitwokwibagira n'abandi Barundi baba 30,000 birukanywe n'igi birukanywe igikubikubu bina leta y'u Rwanda nabo nyine bagatahuka mu Burundi. Ubu ivyo byose ni ingaruka nziza, inyigisho nziza, imigambi myiza, ibikorwa byiza bya leta y'u Burundi. Leta rero nishobora guhagarika ibyo bikorwa mu gihe bona ko bifite akarusho mu gutahukana impunzi.
Egume rekanamwe mushyantahe Sylvester Masabarakiza mutubwire ibintu mwiyumvira ko leta bishobora gukora kugira ngo mufate ingingo yo gutahuka mu Burundi. Muramaze imyaka irenga ibiri hanze igihugu mwarahunze.
Reka si ibiri gusa, irarenze ibiri. Yewe nahunze kera, nahunze kuva bagandagura umukuru w'igihugu Ndadaye, hanyuma bamaze kumugandagura iwacu habaye isano rinyuka. Yivuka muri komine Muruta muri zone Mubuka. Ibuka aho mworo havuka Emile yakoze magwizwa ya akaranga k'abarundi ka kera, niwe yanditse igitabo cy'abami ba kera yongera asinga magwizwa. Niwe mvuka isano ryahakoreye iri hari ubu bagandaguye umukuru w'igihugu Martiyo Ndadaye bakiri bafata babona mworoho n'abatutsi benshi babashyira muntu uze mu ibare yabo, babashyize mu ibare yabo hari mitanire umututsi arabwira yitwa Severin ngo ngomba ndabahungisha. Ye ngo urabona ngo bagandaguye umukuru w'igihugu ngo kandi ngo mufunze nabi ngo bawutubura bagandagura. Tumaze gushyika mu Murangara acyangwa batangura kuvuga ngo abatutsi mujye hajya ngo abahutu mujye hajya, hanyuma abatutsi babashyize bakiba ababwira ngo nimwinjire mu nzu, muri mwinjira mu nzu ngo tubakingire ngo ntihagire aba bahutu ntibaze kubatemagurira ngaho. Babashyize mu iyo nzu nababona mworoha n'abandi benshi, niyo mvuka tuvuka hamwe na mworoha, tuvuka muri komini imwe, tuvuka mu izoni imwe. Nuko baca babinjiza misaneri arababwira ngo nimwinjire mu nzu ngo ndabakingire ngo ufite ibihumbi bitanu amwe ufite ibihumbi icumi amwe ngo meze ngo ntabaze ngo kuko ngo urabona ko bamaze kwishyira ibiti mu ibarabara ngo ntawe muronka muca ngo tubahamagare imashini ibyo biti ngo abasirikare babone kuza kubatabara. Akivuga iryo jambo baciye binjira mu iyo nzu ya domisiyo umwarimu yigisha muri senere baca binjira mu nzu yiwe nawe yinjiramo baca bugaraniramo baburaniyemo.
Mu majambo make mushyanahe Masabarakiza, mu majambo make akamo leta y'u Burundi yateye muzokitaba muzotahuka.
Leta yo ndabivuge bamaze kugira ibyo bake baca hejuru y'amabati barasambura amabati atatu baca babicisha amabuye, nuko babizize amabuye ibyo byarahize. Rero icyo mvuga rero guhunguka, rero ndifuza guhunguka nkajya mu Burundi bwacu. Uburundi ndabunyotowe n'igihugu cy'amahoro kandi n'abandi bose b'impunzi nibo basabira ko twunguka tukava mu bihugu by'amahanga kuko ntiwamererewe neza. Rero ndasabye umukuru w'igihugu sinzira uburyo mbese uburyo buke sinibonye kwisikaniyo nta modoka ya eseri ziva mu Bugande ngo zitahane iwacu zihari. Ndasabye umukuru w'igihugu umere inamba uyo mutumire nkanje umumere inamba yanjye ayishyikirize umukuru w'igihugu anyambe angure muri iki gihugu ndabe ko nosika mu gihugu cy'iwacu nze kubaka Uburundi bwacu ndoterera icyo mfise. Nubwo ntari neza mfise ubumuga mu maguru ariko ndazi yuko mfite mu Burundi niho buri cyo nterera. Nicyo saba rero yuko n'impunzi zose ziba zarahunze kuba hanze ntihajyoshe harabisi.
Masabarakiza, muri ko muvuga ko mubuze uburyo bwo kwiyunguruza gushika mu Burundi,
bisaba uburyo bw'uko umukuru w'igihugu yoba uburyo bwo kunyunguruza nkashika mu Burundi. Nubwo yoba imodokari nkura mutukura igashika mutukura, yewe ni ukwitikana mutukura kuko nabuze uburyo bw'uko nyashika mu Burundi, hama akama uburyo bwo gushika mutukura nkacasanga ikinyunguruza kingeza mu Burundi utukura ninjira neza nkaca banyunguruza bakandikana mu Burundi ndifuza Burundi bwacu ko nanjye naweza gutora nkongera nkigandagandira mu gihugu cy'amavukiro. Nino turi turagowe kuvuga ko tumerewe neza, nta muntu ari hanze amerewe neza. Ntitwaba kungora tugasaba kandi ko bokumvikana n'imibano z'ibihugu dusangiye imbibe bakumvikana tukongera gusubizanya urukundo kuko nacyo dukwa n'abarundi nabo bumva badashaka gutaha mu Burundi. Abo barundi nabo perezida w'u Burundi n'umunyakigongo n'umunyembabazi azobagirira imbabazi nabo batahe kuko yifuze ko dutaha nabo bimbira ko badashaka gutaha n'abagira imbabazi nabo batahe.
Mushyanahe Claude Karigwa neza ko kamo mushyanahe masabarakiza Sylvestre ateye gasaba kumuterera ka ku buryo cyane cyane bwo gushika mu Burundi ikantu kugira umwumvikano hagati ibihugu bihana imbibi mu Burundi mu kavuga kwi
akamo gatewe na masabara kiza makamo keza cyane tukakira neza kandi turumva yuko ari umuntu yababaye cyane kanatsinda nta muntu umwe yobabazwa no kuba mu gahinga natwebwe tuba mu gihugu cacu c'amatano y'ubuki itunezegwa nta usomera induru ziriko ziravuga itunezegwa ariho bene wacu ariko baranuranura ariko bamererwa nabi mu gihe mu Burundi hari abashobora kujya bimwe bagasigaza no kubisesa bakabisesa kandi rero twakumvise kuko leta isanzwe ikitaba yurihungikira uburyo babifuza gutahuka imodoka z'u Burundi ziba zigenda zigashika muri Tanzania zigatora abantu ziragenda ku rubibe zigategera abantu ubu rero navugane n'abandi kuko nicyo kuja turahungika imodoka imwe igiye gutora umuntu umwe cyangwa indege igiye gutora umuntu umwe abarundi rero leta y'Uburundi ifatanye na hafi n'ibihugu byakirijwe mu nzi tumaze kubona igitigiri gishobora kwigwa mu modoka caturika imodoka bagataha mbere si ugutaha gusa bashyitse nuko abantu bakabafasha bakabakira bakabafasha mu kugira ngo bashobore gusubira babanagure bashike mu gihugu baronke icyo bambara baronke ibyo bafungura ku bijyanye naho n'imigenderanire hagati y'ibihugu kugira ngo amahoro asasagare yatsimbatare ku mbibe z'igihugu no mu gihugu izo leta y'u Burundi ni politike yayo isanganywe y'umubano mwiza yo kubana neza kubanira neza n'ibindi bihugu ibyo nabyo kese igihugu cy'u Rwanda uno munsi navuga ko bitameze neza nabyo ntitwizera yuko bizomera neza kuko gifite ntawe kitagira n'iherezo leta y'u Burundi izobandanya iyo nzira nziza yo kubanira neza abandi ariko nayo ikabandanya isaba ko nabo boyibanira neza kuko nawe kutisindiza muri make rero Masabarakiza na Areme n'undi Burundi wese yoba yifuza gutaha akababuza uburyo bwo gutaha hamwe yuko leta y'u Burundi yategekanije ibishoboka byose kugira ngo abarundi bifuza gutahuka batahuke.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Landry. Landry mwiriwe neza?
Oui, mwiriwe neza.
Muri hehe?
Jane Twarandri ndi Karusi ibuka mu Burundi.
Kandi kazira ninde?
Munezero
turiko tuvuga cyane cyane ku kamo leta y'u Burundi yateye impunzi z'abarundi kugira ngo zitahuke turiko tuvuga cyane cyane kuvyerekeye imigambi mishasha yoba ikwirashirwa mu ngiro kugira ngo izo mpunzi z'abarundi zironke amakuru kugira ngo zishobore gutahuka mu Burundi na kamo katewe na leta y'u Burundi mu mpera z'uyu mwaka duga ku ijambo
ibyo murakoze. Mwarakurikiranye ijambo nyakubahwa perezida w'igihugu cyacu cy'u Burundi yashyikirije mu gusozera umwaka ahavuga ko umwaka ari uwihunguka. Turaze mu bisanzwe abantu bahunze bagahunga igihugu uretse icyo bariko barahomba ntacyo bariko barunguka. Nicyo gituma twe twatera akamo tuvuga ati nibahunguke baze twubake igihugu cyacu cy'amavukiro kuko mu buhungiro twese twarahabaye nta cyiza kihari naho bibaza ko ibyo bihugu bibahaye indaro bibakunda igihugu cy'amavukiro nacyo kiguma ari igihugu cy'amavukiro. Nibaze baze barabe igihugu ni nyabagendwa amahoro n'umutekano birakwiye kandi uretse icyo bahombye ntacyo bungutse igihugu kirateye imbere amahoro n'umutekano abahungutse nta ngorane n'imwe bafite barakirwa kandi bimeze neza cyane. Ahubwo tugasaba ko hasere yoraba igafasha abari mu bihugu bimwe bimwe nk'u Rwanda. Turaze nta muntu araza ku mugaragaro azanye n'imodoka ya sere ngo avuye mu Rwanda hasere n'u Rwanda buraba bakavugana aba bantu bakabareka bakaza bagahunguka kuko iminsi yose bariko baramara mu buhungiro niyo bariko baratakaza mu buzima bwabo bazobibona mu minsi ariko twifuza ko bodakirikare kubaka igihugu cyacu.
Murakoze Landry. Reka duhe n'ijambo Eric. Mwiriwe neza
cyane.
Muri hega Eric.
Neza na neza, ndi mikambi y'impunzi ya Nyarugusu muri ta.
Ego me mu akazi akandi kazi na ninde?
Ni bakanibona.
Bakanibona, tugwa ku ijambo ikibazo cy'imvuro.
Okay, bo akamo leta y'u Burundi iri kirateri.
Eric muratwumva?
Ego ndabumva cyane.
Tugwa ku ijambo.
Niko navuga nti akamo leta y'u Burundi iri kirateri.
Ah, telefone yawe ntiyumva neza Eric, igumicika. Egera telefone. Ego duga ku ijambo.
Ego je ndabumva neza.
Ego bandanya.
Ego ndiko ndavuga nti akamureta y'u Burundi kiradutera twebwe nyimunzi turakumva kandi turagatahura.
Duga ku ijambo?
Ego ndiko ndavuga nti akamureta y'u Burundi dutera twebwe nyimunzi turakumva kandi turagatahura.
Ego.
Kanatsinda nta wanka konka nyina ngo agwaye amahere. Ariko barakwiye kwibuka yuko abahunze kumbure benshi barahunze, ariko si bose bahunze imbozi zimwe. Umwe hari bamwe bagiye bamuhunga imbo izi, abandi imbo izindi, naho benshi usanga bahurira kuri bimwe na bimwe. Ariko icyo twosaba nuko abipfuza guhunguka bokoroherezwa bagahunguka nkuko babipfuza, ama ababona yuko umutekano wabo nabo utaraboneka bakoroherezwa iyo bagiye amategeko mpuzamakungu agenzi agenga impunzi akubahirizwa ku buryo bw'uko atahuhungukanwa ku ngubu, ngo nuko leta iri kiramusaba ari leta y'igihugu ciwe.
Murakoze Eric, reka dijambo Claude Karigwa neza ko agiye cyavuze kujya mushikirije nibishikirijwe na Landry.
Urakoze cyane Frederic. Igishikirijwe na Landry cyane ibuze na Eric byose bija mu nzira imwe. Mu isanzwe cyane cyane ngomba gushingira ku bishikirijwe na Eric avuga ati na wana konka nyina bagwaye amahere. Urabye ingene ibintu byifashe mu Burundi no munsi, haba mu by'ubutunzi, mu by'imibano, cyane cyane mu mutekano. Igihugu cy'u Burundi kiratekanye gusumba ibihugu byinshi, kiratekanye gusumba Siriya, kiratekanye gusumba Afghanistan, gusumba Somalia. Mugabo muri ibyo bihugu abantu barahaba, abantu barahaba. Yavuze n'ikindi ati abantu bose bahunze ku nzira zitandukanye. Izo nyine icubahiro ukuru w'igihugu yari yabivuze ati turazi ko hariho bamwe muri abo bakiboshwe nk'inyagano, turazi ko abandi bahenzwe cyangwa bihenze, abahenze barabaremesha ati kibi n'ikizira kuba, kizira gusubira ati kandi kibi sukurwa, ikibi n'ukurwa ntubyuke. Abantu rero dushaka cyane cyane abo bahenzwe bavibuzimu bazibuntu bazijuke, bumva kamo bumvirize akamo gaterwa n'abarongozi batandukanye, yima amatwi abandi bantu babahenda. Ikindi kintu twagomba gutanga nk'inyigisho ni uko impunzi ku batari babizi n'urudandazwa n'urudandazwa rutemewe n'amategeko, ubwabo birababaje, ariko turazi ko ruhaba. Amashyirahamwe amwe amwe yabayegamiye ibihugu cyangwa ategamiye ibihugu arakoresha impunzi nk'urudandazwa. Hari igihe tugombye kuvuga ibintu uko biri, uribaza uti mbega umunsi atampunzi n'imwe yo biri ku isi, ishyirahamwe HCR ryoba rikibereyeho iki, abarikoramo bazokora hehe? Hariho rero abantu badafise, badashyira imbere abantu, bashyira imbere inyungu zabo, bagafata miri abantu bifuza guhunguka kugira ngo babandanye. Hari umugani baca mu Buganda uvuga yuko amakuba y'inka ariyo mahigwe y'imbwa. Iyo igihugu kigize ibibazo abantu bakagita bakomuka, hari abaheza rero nabo bakarongera byinshi. Hariho abaheza bakabikuramo akazi, abandi bakadandaza ibiribwa n'ibyambagwa n'ibindi byinshi. Umuntu atovuga ngo aheze bwa Burundi rero bajijuke. Umukuru w'igihugu ashaka yuko muri uyu mwaka guhera umwaka Burundi baca ubwenge, bamenye inzira izimiza n'itazimiza, bamenye umwungu uhuma n'udahuma. Niho yatanguje muri bya bikorwa nakubarira, yaratanguje umugambi wo gufasha Abarundi kuzirikana igihugu. Abarundi bamaze kuronka izo nyigisho benshi, ubu ndazi neza yuko uwo bahenda yoba yihenda batumwemerera. Abo rero bakiri kure bataraza bariko baracererwa, nibaze dusangire ibyiza biri mu gihugu, twese tuje ku murindi umwe hanyuma kandi ho zosanga niho bazaho baje baraducereza
hari hari mushanahe Claude Karigwande ndako makuru atangazwa mu nyamakuru y'abantu usanga bishwe hijya no hino hirya no hino ikahakaba namakuru kandi y'abantu banyuruzwa abantu bahunze ntibashaka kugira amazinda gutahuka kubera makuru nkayo
Jeho nabaye mu gihugu cy'Ubwongereza imyaka 4 n'igice hari ibice bimwe bimwe byo mu gisagara cha Londres nka za Peckham za Hackney aho mu ijoro rimwe wasanga hapfuye abantu bashika 10-12 bahitanywe n'ububisha bujanye n'urwaruka n'imigwi imwe y'abantu bacumitana imbugita ariko ni byabuza abantu kuba mu Bwongereza ni byabuza abantu uruja n'uruza rw'abantu mu Burundi naho harira yuko hatari abantu bapfa hatari abantu banyuruzwa mugabo icyo umuntu yo kwibaza kibaza mbega ko atawigera yiyumvira ko abo bantu bapfa bashobora kwicwa n'abantu barondera inyungu mu kuguma nyene mu bwicanyi ubwo bwicanyi rero babukora nta n'umwe ashobora kwerekana ko hari leta ibukora tubazi neza yuko hari igihe hatogwa ibiziga mu mabarabara amatohoza amaze gukorwa byiyemererwa n'ababikoze bavuye ubuzima bakazi buntu bati hajya twabikora kugira ngo twereke amakungu ku bintu byayangaye twabikora kugira ngo n'abatarahunga bahunge bagende igihugu cy'u Burundi gisigara gahinga izo rero n'ubu abantu bashobora kuba bakihari mugabo nta utera icumi mu icumi abarundi benshi ku rugero rwenga 99% n'abanyamahoro bashaka amahoro bashaka umutekano bashaka umwansi baramaze kumumenya umwansi si uwo adasangiye ubwoko asangiye umujyango kuko impunzi sabahutu impunzi sabatutsi impunzi n'abarundi bose bari hanze bitwe impunzi abarundi rero benshi bamaze kubimenya nibazokwemerera egome bazoshobora gukora abagomba gukora ububisha bazobukora mugabo abantu bazotetegwa kuko barundi nkabose nibabishaka
egome namwe mushika ntahe Sylvestre Masogarakiza mugira icyo muvuze kujyashikirijwe na Landry eka na Eric ari mu kampimunzi
yaitovuga kwigizambo mbona ko barundi bohunguka kuko imyambara twazaze mu Burundi kandi abazotera intambara nuko bazoyitera bakavuga ngo bashyikira i Burundi ntibazoronka ababatora kuko abarundi bararanduwe n'intambara kuva imyaka iheze guha gasura kuzi ari intambara gusa ubu rero harabonetse abantu bo basinga ntahe bazi ukuri n'ingingo n'abarundi baramaze kunyugwa barabonye ibyabaye kuko abarundi sibyuze abarundi barategereye ibyo bategereye barabibonye barabonye ibyabaye ubu rero gukoresha intambara gukoresha intambara baca babona kuje kubamara nubwo wokoresha iyo ntambara nujoje mu marimo ngo witoze sindi kuko abarundi baramaze kumenya none niwakoresha iyo ntambara kandi ukazotsinde ukazoja mu matora ngo utsinde ko abarundi bamaze gukoresha bamaze kumenya uburyo ahubwo uzowuje kumara abantu nka kwa kundi nyine za ntambara za zindi zahise zimwe zagenda zimwe nyinshi tutaharura tutashobora kumenya igitsina izo ntambara rero ubu abarundi barazimenye nacyo dutimaze ahubwo abarundi abashinga ntahe abantu b'abarundi bafite umutima wo gukunda Burundi bakwiye kujya hamwe bakavuga ukuri kurahabona bakaza kwitoza bakaganira n'abarundi bakabana n'abarundi bakegera abarundi izi ntambara bakabivamo kuko abarundi barasesemye n'intambara izo natanguriye kuwabyumvise ubu byarabasesemye ntibacikuza intambara umuntu azozana intambara azobaje kumara abantu azobaje kumarira n'akasigaye
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Louis Michel mwiriwe neza
urakoze cyane mu nshuti we ndakumva ndabashimiye ndabumva
muri hega ya Louis Michel
nge ndi mu Rwanda hagati
kandi kazina ninde
nitwa Louis Michel
duga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro
ngenda babaye Jende babaye numvise amagambo avuzwe n'uriya mwana ni Masabarakiza
Ego
Muranyumva
Ndumushira ntahe Ego
Muranyumva
Ego tuga ku ijambo
Masabara numvise amagambo avuga na Masabarakiza numva ndababaye cyane. Masabarakiza avuga ko afite ibibazo arashaka gutaha mu Burundi, ariko yabuze muwayi, yabuze uburyo bwo kujya uburyo yagerayo. Ariko ngiye ikintu kimbabaje ni ukuvuga ngo ubusi ari amagambo Masabarakiza avuze kuri hari n'abandi. Ese leta y'Uburundi irakora iki kugira ngo abantu bavuze nka Masabarakiza n'abandi bameze nkawe bagere mu Burundi? Wone ko Masabarakiza afite ikibazo, nabyumvise byo. Icyo ni icya mbere. Icyo ni icya kabiri, hari umutumirwa uvuze ngo uvuze kuri leta y'u Rwanda, ariko sinzi leta y'u Rwanda ngiye mu giturage epfo hasi mu giturage. Leta y'u Rwanda ntabwo iba leta y'u Rwanda mu Rwanda twagize ubu turimo turiyubaka. Eske leta y'u Rwanda irimo kwiyubaka, ifite ingufu zo kuvuga ngo mu kwiyubaka kwayo igiye gusanya n'ikindi bindi bihugu, igiye gusanya Burundi. Icyo nshaka kuvuga kweli, murakoze cyane, ndabashimye. Murakoze nyuma,
murakoze
wa mutumirwa, urakoze nawe umunyamakuru mumpaye ijambo. Murakoze cyane,
murakoze. Oui Michel, reka duhe ijambo Laurent. Mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Mwitwa ndahira indi zina Laurent.
Nitwa Nizero.
Yego, muri he?
Ndi mu karere ka Kirehe, hano twa Musanze.
Yego, murafite ikibazo, murafite icyumviro, turiko tuvuga ku kamukatiwe impunzi z'Abarundi.
Kwida bari kuvugaho tegereke ikintu cyo gutaha.
Yego,
none se ko tuba tubona nk'imipaka baba barayifunze, muri kunyumva?
Yego, tugakwije ijambo, turakumva.
Imipaka baba barayifunze nta kuntu Umurundi yemerewe kuva kwa igihugu ngo bagende iwabo, ntabwo bikunda. Ikindi na tutwajya inka nko mu nkambi tuba tubaye bajya foro ngo bagiye kwandika nk'abantu bagiye gutaha, byarangiza ni umukuru w'impunzi nyine ujeje impunzi akavuga ngo ngoye mugende.
Murashaka gusubiramo? Ntitwabyumvise, subiramo.
Navuze ngo ati hari ukuntu nyine nka kuriya kuntu nyine twabonye kuri poste kuri Facebook yuko ngo baba murundi zangu ashaka ko Abarundi be bataha ku kuntu nyine ashaka ko dutaha. None nka uwo nk'umuntu ashaka gutaha hari ukuntu nyine bandika abantu byarangiza ruhande bigeze gutaha umuntu ndeba muyimo nimamuyitike akabwira ngo duhe izangwa byacu. Ubuse wamuhizangwa by'impunzi kwagira mu Burundi nawe kerekana iki? Kerekana kuri impunzi cyangwa kutari impunzi?
Murakoze Laurent, reka duhe ijambo mushanahe.
Hari undi muntu twari turi kumwe nawe ashaka kubaza akabazo.
Yitwa nde? Muhe telefone.
Yitwa Jean Baptiste.
Muhe telefone.
Alo?
Oui, alo?
Twe dufite ikibazo cyo gutaha.
Yitwa nde?
Isuba twiteguye ute? Bona dukureye gutaha bigenze bita, dufite umutekano.
Yitwa nde? Mutubwire izina ryawe bwa mbere.
Kandi ahantu turi nabwo nubwo bimeze bityo nambona nta mutekano hari, usohoka inkambi akakwiruka.
Witwa nde wewe?
Icyo badukorera muri ibyo ni ibihe? Nibatugire vuba dutahe, ahubwo nibwo twaba tubonye amahoro.
Urashaka kutubwira izina ryawe?
Sabimbona Jean Baptiste.
Sabimbona Jean Baptiste. Uri hehe? Uri mu ikami y'impunzi?
Halo?
Uri mu ikami y'impunzi?
Halo?
Muri hehe?
Halo?
Ndabona tutumvikana, reka duhe ijambo abashikiranye turi kumwe bagira icyo bavuze ku byo mushikirije. Reka mushikiranahe Jean Claude Karegwa Ndezako, mugire icyo muvuze kubishikirijwe na Louis Michel na Laurent, reka na Jean Baptiste afashe ijambo mu kanya gaheza.
Urakoze Frederic Nkundikije. Louis Michel aravuga ati leta y'u Burundi irikwiye gukora iki ngo abantu batahuke. Nari nabivuze ngo yari yakurikiye ibikorwa ni bya bindi igihugu cyose gendera ku mategeko kiyubaye kiyubahiriza kirondera iteka n'itekane ry'abenegihugu bikora. Ubwa mbere ni ugutsimbataza amahoro n'umutekano, niryo shingiro, niwo mushinge urama nizo nkingi igihugu ibikorwa byose biheza bikubakirwako. Ibyo rero byarakozwe, birakorwa kandi bizobananya bikorwa. Ibyo nibyo byatumye nabivuze impunzi ibihumbi n'ibihumbagiza abashyika ibihumbi 58 n'amajana 62 bahunguka bwe n'ubwo bitandukanye abandi bihumba amajana 200 barizana batagize gufashwa mbere na hase izo rero biragaragaza ko leta y'u Burundi ifise icyo iri kwirakora abo bantu nibari gutaha yaba leta y'u Burundi akacyo yakoze kandi abo bantu nibatahukanywe n'uburyo bwa hase cyangwa uburyo bw'ibyo bihugu barimo n'uburyo bwa leta y'u Burundi nibo babikora n'ubu bararindiriye abantu bifuza gutahukanywe babandanye kwiyandikisha babishikiriza nk'uwavuga wese turandika n'ucisha mu bundi buryo akabivuga arambikwa ababijejwe ariko n'ikiganiro muri uyu mwanya bariko baragikurikira gipfa guhera aba twingingo zo kujya kurondera abantu iyo bari kugira ngo batahuke gusa ikintu abantu bibagira nuko hari ibihugu bitatworohereza mu gutahukana bene wacu impunzi zacu yanavuze kuri Michel ati muvuga leta y'u Rwanda bivuga kwiki ntituzoreka kuyivuga kuko irafise uruhara mu kubuza abarundi gutahuka kuko twebwe tubatera kamo ngo batahuke ko hari amahoro bakabatera kamo kuguma mu Rwanda ko ata mahoro ahari kandi uri kurabira abana bimwe navuga bose abo bababuza gutahuka bayifisemo inyungu uko baraheza bakaronka inyubako bakiwe na hase baraheza bakaronka amafaranga ya hase baraheza bakabiri n'ibintu byinshi harimo inyungu nyinshi umuntu kwirwa aravuga nicyo gituma rero duheza tukavuga kandi tuzoruha ntituzokebura uwiwe agwiza ibinonko kandi utosora ifuku yamize agati mu jisho turabana yogeza aho bazobyumva n'ishyirahamwe hasi yenye turayitera kamo hari ibyo rimaze gukora ariko ntibikwiye kuzacu n'ibikwiye bakwiye kurushirizaho bagafasha bene wacu gutahuka hanyuma Roha yavuze ati imbibe zirafunzwe yakivuze mu Kinyarwanda tuba tuvuga ko imbibe zugaye reka mabwire wo mu Kirundi cyiza imbibe ntizifunzwe ziracunzwe abyumve neza ntizifunzwe ziracunzwe kubera tumaze kubona ibikorwa bimwe by'ubugomba kuvogera cyangwa gusotora igihugu cy'u Burundi icyo gituma rero nta ntitudasya bwose utambara na mukeba na kubita urugohe imbibe ziracunzwe bwawe wifuza gutahuka abantu imbibe abantu bava mu Rwanda barinjira mu Burundi ndore n'abanyarwanda barinjira ariko banza kugenzura neza ikibazanye n'abarundi barava mu bamwe bamwe barava mu Burundi bakaja mu Rwanda kuko nizo mpunzi ntiziba zarahungiyeyo yaba imbibe zipfunze izo mpunzi wumva bamwe barazi Bujumbura bagasubira hariya n'uruja n'uruza rubahari izo n'ibinyoma nta mbibe zipfunzwe nta mbibe zugaye gusa imbibe ziracunzwe Jean Baptiste urakoze
rekangeze ngaho rekangeze ndekadeni jambo masabakiza nawe nyine ayagica avuze ko byashikirijwe na Louis Michel na Laurent eka na Jean Baptiste mukanya gato
ejeje mvuga abo babuseneza gose niba twiye kuvugana hasi twebwe turabona yuko hari ngorane izo ngorane izo mbire urumva twebwe turazaguhunguka tukabura ikintu kiduhungura nubu tuyenda afise abantu bashika 10 hano mu Buganda bifuze kugira ngo basubire mu gihugu cyabo cy'u Burundi barabuze uburyo bw'uko bagira amahera nanjye singira amahera je nababwiye yuko n'amaguru yanjye agenda nabi ndi n'umukene cyane gose nubuvugira kuri radio neri kandi umukene koko no kujya birangora aho mvuga nizagusubira mu gihugu cy'amavukiro kuko ndi mu Burundi sinoba nk'uko ndi hano mu Buganda hari n'abandi nabo turi kumwe hano barabuze uburyo bahunguka ntushobora kubona imodoka ya esere uguhungure utahe twese turiko turasaba yuko leta y'u Burundi nicyo nasabye perezida umumpera inamba yanjye ayisize Nkurunziza ayimuhe Nkurunziza ndazazomfasha perezida w'u Burundi azomfasha kugira mbe mu iki gihugu nge mu gihugu cy'amavukiro kuko tumerewe neza ndabwiye ko turaha tutariye kurya n'itombora ugize tombora kugira ngo uronke utuntu turabana icumi dushaka gutahuka ariko twarabuze ikintu tutahura kuko nta modoka yase yo kuvuga ngo yandikwa abantu ngo ni mitari iriho ariko tumaze gushika Mutukura kubishikana Mutukura atawuduterere amatwashika Mutukura bo bahaye isimu yanjye bakanterefona abo bantu tuba abantu 10 ibyo muri tuba turi mirongo ibiri
Yego me twibutse
nshuti. Ubwo twibutse nyambara. Naba hakaniye ku nyambara atasi maze twayihinze. Twara yadutukiye. Na murundi yipuze nyambara. Inyamba ivyo byakoze twara bibonye.
Yego me
twibuza mahoro.
Nika
mu Burundi kwa mahoro. Kandi nabahungutse bose bibera bari mu Burundi, bari mu mahoro. Basizese ni banunganya barahungutse nabandi nabandi abo ni banini banini. Nana kimwe urumva babaze.
Ego me reka tubibutse inshuti mwese kumwe kumwe abandanya kumbiriza radio hejwe ya Amerika turi kumwe na Thomas. Thomas mwiriwe neza?
Mwiriwe
muri higa Thomas
Bujumbura.
Kandi kazina ninde?
Ndayishimiye.
Ndayishimiye. Murafite ikibazo? Murafite icyumviro mushikiriza?
Ego ahanini sinagomba gutanga nk'intererano.
Ego
kuko ahanini bwa mbere bwo nagomba gukebura abadutwara uno munsi. Iyo ugomba ko abantu bahunguka bivanye n'igihugu habarimwo, bitegekwa kubanza kugiranira imigenderanire myiza n'icyo gihugu, kugira kironke ingufu zo guhimiriza aba banyagihugu bahasihungiramwo kugira biyumvemo gutahuka. Uno munsi rero ndavye nk'ibiriko biraba hagati y'Uburundi n'u Rwanda, biraboneka yuko u Rwanda rutogira ingufu zo kubabwira kitahuka mu gihe baguma bariko baraterana amajambo. Hama ibindi bihugu nabyo nk'Uganda, Tanzania na Kenya, waza wumva ngo hariho abantu ngo barinjiramo ngo bajya mu Burundi bakabagiza kari mbonera kure ngo bakicamo abantu bagakomerekamo abantu. Ibyo byose bituma bagira umutima mubi wo kwibaza yuko ababwirira nabi bake bakabasanga iyo bahungiye. Rero ibyo navuga nti nka Leta y'u Burundi yakwiye kubyigisha araba neza ko ata abantu bo baba batobera bagenda guhungabanya izo mpunzi iyo ziri, bigatuma bodudisha bwo bakavuga bati noneho Leta igisanzwe niyo twahungiye. Ama ku Rwanda naho bakagerageza ibyo bapfa n'u Rwanda bakabiheza, kubwira u Rwanda narwo rubone ko hari imigenderanire myiza, kurya Tanzania yahimiriza abarundi ngo nibatahe akagira n'abatahuka. Ukubera Tanzania yahuja n'u Burundi, iyo waba atahuja n'u Burundi burya Tanzania ntiyari kubwira abantu ngo nimutahuke, kandi nabo bafite icyo bapfa n'u Burundi. Ejo navuga nti Leta y'u Burundi ntiriherere mu majyambo kuvuga ngo nibatahuke, nibatahuke u Burundi ngo bumeze neza, umutekano ni mwiza, ku gihe no muri politiki y'u Burundi uhura honyine hariho ibidagenda neza. Ejo nk'abantu bahunze benshi uhura bafite imigambi bavamo, nene azizi migambo bamwe akazabona umugambo bamwe nta umuvugira mu Burundi hari abari mu mugambo wiwe mu Burundi nibagira ijambo baratotezwa nibagira aho bavugira. Umva nawe azogaruka sibaga ko ajye gutekanirwa gute mu gihe nabo mu mugambo
wiwe. Egome Thomas reka mukanya turashikiriza icyo kibazo cawe mushya nahe Claude Karirwa, reka ariko tubanze duhe ijambo Emile mwiwe neza.
Neza
muri hega Emile.
Jewe mba muri Australia.
Australia kandi kazina ninde?
Kandi kazina ni Simbalakie cyangwa Simba.
Simba Simbalakie. Ego duga ku jambo ikibazo cy'imvu yo turiko tuvuga ku kama Leta y'u Burundi yateye impunzi z'abarundi ngo zitahuke aho ziri hose.
Ego cyane murakoze, nubwo ikiganiro ndakironke hagati sinari nani ndakikurikirana niyo nabaza ikibazo abandi babajije muraza kuntunga.
Yego.
Hanyuma akabazo nagomba kubaza kajanye nuko guhunguka nyene, hariho ikiganiro cahise hirya yejo caba c'ugwaruka rw'imahama. Hanyuma muri ico kiganiro bariko baratubwira ukuntu biyungunganya kandi bashikishanya cyane cyane imyuga yo guteka n'ibiki. Hanyuma umukuru wabo yabajije gituma bataza nayo migambi ngo bayikorere mu gihugu cyabo. Hanyuma yishu yavuga ati igituma tutayizana ni uko n'abahunguka twumva bamwe babaho abandi bakicwa. Hanyuma ikibazo naciye nibaza ko umenga Leta yo mu Rwanda ntiyemerera abarundi b'imuhama canke abarundi bo mu Rwanda guhunguka. None nk'umuntu ahungutse yinyegeje none ageze mu Burundi ushobora kumenya kwariho canka takiriho gute mu mwanya yahungutse akwinyegeza. Iki ni kibazo nibajije kuko uhunguka va mu Rwanda nibaze kandi nizere yuko adasezera kuko asezeye yogira ingorane haba ku butegetsi bwo mu Rwanda cyanke haba kubasigaye ngaho nyene mu nkambi batashaka cyanke bafise undi mugambi wundi. Rero ikibazo nace nibaza mwombarize uwo mutumire akamfasha ni gute umuntu ahungutse yinyegeza uwasigaye mu ikambi yomenya ko yashitse cyanke akamenya uko amerewe.
Emile mukanya da bashikiza abatumire banje intererano n'ivyimvira mushikirije n'ibibazo ariko hariho amakuru tangaje uvuga ko mu Rwanda impunzi ivuye mu kampi ishobora kumirwa nabi ayo makuru wayakuye he
ivuye mu nkambi?
Yego.
Ivuye mu nkambi nuko aho nayakuye nuko nkurikirana makuru nkumva yuko igihugu cy'u Rwanda cyase yuko impunzi zihunguka kumugaragaro ni kintu u Rwanda rutaremera. Hanyuma rero mu bihugu byose byakira impunzi nanjye narabaye impunzi igihe kinini ni ukuvuga mu bihugu byose byakira impunzi iyo leta itararonka inyungu zayo zituma impunzi yo zirekura ngo zitahe iyo hagize uhunguka iyo leta itamurekuye agira ibibazo niko bimeze. Rero mu mwanya u Rwanda rero rutaremerera impunzi ko zihunguka ku mugaragaro nkuko zaje urumva rero baca bahunguka nkuko baje umuntu ariko arahunga ntahunga yiyereka ireta abari karahunga no mu guhunguka mu mwanya iyo leta itarakwemerera guhunguka iyo leta yakwakiriye nk'impunzi ucuhunguka uyihunga urumva rero
ariko ntaguciriyemo ikibazo cyo guhunguka kenshi na kenshi gikurikiranwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi HCR reka ariko mbanze ndabahe n'ibyimvuro n'ibibazo bishikirijwe n'abanywanyi bacu Thomas Ndayishimiye na Emile Duga ku ijambo umushyantahe Claude karegwa ku buri ibyo bibazo byose babaje
murakoze cyane. Nagomba mbanze guhumuriza Masabarakiza ari mu Buganda. Mu Buganda ahumva niyo rinda guca ku mukuru w'igihugu kugira ngo ahunguke ariko n'umuntu avuga neza cyane mugabo kumbure mu kutabimenya turafite ubuserukizi mu gihugu cya Uganda yo kwitura abari ngaho ku ngoboserukizi baca bamunyarukiza bakamwereka inzira yocamo kugira ngo ahunguke ariko niyafata niyo nzira n'abo bantu 10 cyangwa 20 bagashika aho bipuza gushika naho nyine barabimenyesha baduheza leta y'u Burundi ibagirire nk'uko yagiriye abandi benshi bipuza gutahuka ako kamo twakumvise n'abandi bakumvise n'irwara gatera n'izushaka ko ari umurundi n'umwe yosigara hanze yosigaye nyuma y'indibe z'igihugu mu mwaka buri mwaka turimo 2019 tugomba ko bose mu mwaka wohera abayishaka bose batahutse mu gihugu cy'amavukiro mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma ubundi ni Thomas Ndayishimiye yavuze ko yifuza gukebura leta y'u Burundi ko yogerageza ikagirana imigenderanire myiza n'igihugu cy'u Rwanda. Icyo twamumenyesha ni uko ngira ngo nta byazi nta na kimwe leta y'u Burundi idakora ubwira ngo igihe imigenderanire myiza n'igihugu cy'u Rwanda kandi nta na kimwe itazokora ubwira ngo igihe imigenderanire myiza n'icyo gihugu. Mugabo nabivuze ndabisubiramwo nta uhe kubutisimbiza twebwe turagerageza ahubwo arazo batubwirira nabo bagerageze kuko iminwe iryo hinyuranye turondere imigenderanire myiza nabo bayirondere ahandi hoho dukoze twenyene bigaruka kuri bya bindi Simbaraka yajije kuvuga ntaco beza ngo bishikeko gusa ikintu bose botegera abarundi bose botegera niba bari mu nzu y'umurundi iri mu Rwanda bakayibarira yuko mu Rwanda bazoyigirira neza izoronka bicanye biriya ni bya bindi rwa rukundo bita rwa mumpekure nanda gukunda
nkakwangira umwana ntanda kwanga nkawukundira umwana nta muntu yokwangira igihugu cyawe akavuga ko ari kibi aguhemba yuko azogukunda gusubiza igihugu cyawe azoba ari uriko arababesha twere tuzobana gutera akama yuko atagihugu kizobagirira neza kizobakunda kikabakundira kurusha Uburundi imbaraki yabaza ikibazo cyiza cyane avuga yuko hari abarundi bamwe bifuza ubunguka mugabo leta y'u Rwanda ntibemerere nibyo kuri zambona kubariye imbogambi numva n'imbo za politike kubananya wemeza amakungu yuko mu Burundi bicika bitagenda neza imbo ya kabiri ni yambo y'amahigwe y'inka ariyo y'amahigwe y'amakuba y'inka ariyo mahigwe y'imbwa udandazwa ngo nago rurakogwa ngo abo bantu bashobore kubona icyo bakura ko kuri ku mbonizi cyangwa ziriya ibyo birabaho Burundi rero ahungutse abundabunda amaze gushika mu Burundi kumbura ashobora kubwira bamwe bene wabo ati uraza ntangorane meze neza mugabo n'ukuvyemera ntibavyemera ariko rero nashaka ndamusabe n'ibyabishoboka atubwire nk'umuntu ujya yavuze yuko ngo hari abahunguka hanyuma bakicwa bigatuma andi badahunguka aduhe izina ry'umuntu yobazi yahungutse agashika mu Burundi akicwa ibyo ni bya bihuha ni ya majambo mabi twifuza ko abantu boheba bakareka kuja barambika ibara igihugu cabo ni nawo nk'ukuntanye na gogwa ya mahere
ego mushya nahe namwe masabarakiza mu gihe cyo muvuze ku byashikijwe na Thomas Ndayishimiye na Emile mu kanyagahiza
n'icyo mu kuvuga ni cyanyuma kuko cyanyuma ikintu bivuze gikaze cyo kuvuga yuko abantu mu Rwanda babuza guhunguka bakavuga ibintu bikaze cyane byo gushogoza Burundi urumva nabuze yuko abo bantu babuze abantu kabima n'umwanya wo kugira ngo biyandikishe bahunguze ibyo si byiza nuko ugituma atari byiza nabuze ko intambara atakina izobyara intambara Abarundi barayihaje none kuwundi umuntu guhunguka usikagenda yinyegeje kwinyegeza na bisukuru akwiye kugendera ahabona akashika mu gihugu ciwe akakirwa mu mahoro ibyo zo kwinyegeza nacyo bimaze nibarekura abantu bahunguke babandise mu iyo nkambi niyo mahoro yerekana demokarasi mu bihugu bisangiye imbere nangwa uno munsi byabaye i Burundi bagahungira mu Rwanda ejo nawo u Rwanda ab'u Rwanda baduhungira mu Burundi nicyo kintu cy'abasangiye imipaka basangira ngendo abasangiye ururimi basangiye ubuvandimwe bakwiye kukivako kuko icyo kintu kizoteza imbere mu burasirazuba bw'ibihugu byacu turi muntu
abayibusaba
habanje kutezera none ubu haje none ibyo bintu bizaguma biba ubundi zimera gute intambara ntizikibaho kuko abantu baramenye ubwiye izo ntambara ntizabaho zizoba zije kwica n'akasigaye zizoba zije kurendura zizoba zije gutera nyamuko kandi kora akanyamuko kagamije n'akanyamuko mu gihugu akanyamuko n'abasangira ngendo bahuje n'amatwara none icyo twakora ubu
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumiriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe n'uwundi munyu wa iradiyo Ijwi rya Amerika Joseph mwiriwe neza
mwiriwe Frederic nkwandikije
mwiriwe neza muhiga Joseph
ni mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo
kandi kazina ninde
Bigirimana Joseph
Bigirimana duga ku ijambo ukibazo cy'imbiro turiko tuvuga ku kamo leta y'Burundi yateye impunzi z'abarundi ngo zitahuke mu gihugu
mubanze mu ndamukize umutumire
n'abatumire babiri barakumva
yego ndete utubazo tubiri two kubabaza akabazo ka mbere ku bijyanye nibyo by'impunzi ese burya abantu iyo bahunga bahunga mu buryo butandukanye, hari abahunze imvo za politiki, hakabaho n'abahunze ibibazo wenda by'ubukene. Noneho uhunze icyo kibazo cy'ubukene akagenda akagera nk'aho mu nkambi akahabona nka karimo kamufasha, ese Leta y'u Burundi yiteguye gute kumvisha uwo muntu wahabonye akazi kandi aho mu gihugu yari umushomeri? Izamwumvisha gute gutahuka mu gihe yumva ko naramuka asubiye iwabo atazahabona akazi, azasubira mu bushomeri?
Akabazo ka kabiri,
akabazo ka kabiri, ese kuri abo bantu bafite inyungu kuri uko guhunga kwabo bantu, Leta y'u Burundi yiteguye gute kubumvisha kureka izo nyungu baba bafite kuri izo mpunzi kugira ngo babashe gusubira mu gihugu cyabo? Salamu, murakoze utubazo twanjye.
Murakoze Joseph Bigirimana. Reka duhe ijambo Nepo, mwiriwe neza? Muri hega Nepo?
Ndi mu Kirundo mu Burundi.
Yego, akandi kazina ninde?
Yego,
tugakwi ijambo, ikibazo cy'umviro.
Yego, jewe nashaka kubaza utubazo umunywanyi Masabara Kiza.
Yego.
Ubwa mbere na mbere ho mbanjije kubaramutsa abatumire bose, yabo Masabara Kiza n'uwo Jean Claude.
Yego me.
Jewe akabazo kanje kuri uwo Masabara Kiza, namubaza ati mbega ko numva nawe woba uri impunzi, woba wahunze ryaje? Akabazo ka kabiri nako, none kubera iki utarondera ukuntu wohunguka ko n'undi no mu guhunga wiyarangije? Nta kuntu wo kuyaranja kubona aho mu Uganda byaba bitoroshe ko wovayo. Yago zanje yarize.
Murakoze Nepo. Reka dutangire ku bibazo byabajijwe na Joseph, tubishikirize Claude Kalirwa. Tugakwi ijambo.
Murakoze. Joseph avuga yuko hariho abahunga ku mvo za politike, abandi bagahunga ku mvo z'ubutunzi z'imibano, kuvuga yabuzica mucana ubukene. Mu bisanzwe iyo politike n'ikintu navuga ko cagutse cyane, uvuze politike byose birimo. Mugabo dufate ko politike ari umuntu ukumbure yibaza ati jewe sinshobora kwishira ngo niza neza gushyize ibyiyumviro nka kumwe byavugwa kare kubera umugambwe wanje ibicanke biriya. Ubona we yohumura, turamuhumuriza ko mu Burundi imigambwe yose idegenda, n'abariko bagomba gushyiraho imigambwe mishasha bariko bagomba kuyishyiraho, na cyane cyane muri iki gihe twimirije kwinjira mu matora, imigambwe iteza guhiganwa. Hanyuma rero iyo umugambwe udashoboye utsinzwe, ntibatsinda aho gahise ukitunganya, batazotsinda kumbure muri iki kinjana, bazotsinda mu kinjana gikurikira, amaguru arakuranwa kuja imbere. Ariko niyo udatsinzwe ubandanye uba mu gihugu, ntawe gutsinda ku itongo ryawe, ntawe gutsinda ku bapfo bw'umutsindo rwawe, ntawe gutsinda ku butunzi Imana iba yaraguhaye. Ariho rero koko yavuze neza ati ariho n'abahunga ubukene, abo barahari kandi benshi mbere ntibajyaho mu Rwanda, kuko mu Rwanda ubukene buhari burasumba buri mu Burundi. Benshi usanga bigira mu bihugu bya Buraya kondera akarusho, kuko ubukene nabwone bivana. Umuntu ashobora kuba uwo twita umukene, utwita umutunzi mu Burundi, kumbure muri Amerika cyangwa i Buraya bamwita umukene. Abantu bama barondera akarusho, abo n'abantu ntibisanzwe. Mbere barafasha cyane ibihugu byinshi bifashwa ku rugero rwenga 50%, n'uburyo buvuye mu bihugu baba barimwo byo hanze bya Buraya na Amerika. Abo rero nk'abo koko biragoye kubumvisha uhunguka, ariko nabone tuguma tubakeneye. Iyo baje bazana ubwenge, barahuye ubumenyi, ubuhinga n'imitahe, bakaza ahubwo bagafasha abandi bari mu Burundi kuzamura ubutunzi bw'igihugu. Mugabo abo nabo ku bwacu ntibahungiye mu Rwanda, bagiye mu bindi bihugu, izo turabitsi birabaho yaba hombere na ariho n'abanyamerika bahitamo kuja muri Canada canke kuza muri Afrika aho babona boronka karusho izo ni ibintu bisanzwe hanyuma ati muzoko ikibazo cha kabiri ati muzokumbisha gute ibyo bihugu bibuza abarundi guhunguruka mu rugamba turiko mu rugamba twatanguye bica mu migenderanire bica mu biganiro biraca mbere no mukurondera yo imijyango turimo amashyirahamwe turimo ko yo duhuza gatwumvikanisha nahamubona umukuru w'igihugu cy'u Burundi yandikiye mugenzi we ko binama y'abakuru b'ibihugu yo kwiharira ikiharahanga ikibazo kijanye n'imigenderanire yari hagati y'u Rwanda n'u Burundi kuko iyo migenderanire irumva yonona umutekano n'umutekano mu karere kose izo n'ibikorwa bizobandanya nituvuga ngo bizokugwa mwaka umwe ariko bizokogwa nta muntu ituzorera amaboko zobandanya tuvuga dukora kandi twizera uko imera n'imera tuzoheza barundi bazeze bagahunguka
ndabona kanya kariko karihuta reka ibibazo byabajijwe Masabarakiza na Nepo tu agerageze kubyishura mu kanya gatoyi mushanahe Masabarakiza duga kwijambo
bimwe babinyishuriye ngira ngo nta kintu yenza ko kwibyo bamaze kwishura icyo ngomba kwishura ngomba kwishura uwaguze ngo nahunze gute ni ukongo kubera ati nawunguka yewe nawunze kuba bagandagwa umukuru w'igihugu ndatayi ndahungira rukore kamaze guhungira rukore ndahunguka ngeze mu Burundi mu ntara ya Kayanza ho mvuka ndiko nasubiza wa mugabo ariko arambaza
ariko izo nyishuri wazitanze mu kanya gaheze
ndageze mu ntara ya Kayanza kari muri wa mwaka wo guteranya ngo ishinge banyagiza ngo ntera n'ishinge ngo zo kumara abantu ngo namba ngo bavuga ngo nshaka ko umugambo w'itoro mutsinda nuko ibyo bintu ntanabizi nuko ari abantu bandiriye itongo ari umugabo yagize politiki uwo bita Kabaka yari misitaneri wa komine mu rupfu
ndabona
itongo ryanjye hari abantu bari
guhisha mushiga naye Masabarakiza nibaza ko izo nyishu mwari mwaziduhaye mu ntango
cyo kuyakayanza bafata amabuye ngo bantere banyitse izwa nabura matare wo mukayanza niwe yakiyanyiza aranyirira gushika unongera nkawunga uyambaza ngo nahunze gute
ndabona kanya kagiye mushiga naye Masabarakiza hano twemereye umuntu wanyu radio ijwi rya Amerika rero nseko tumuha akajambo mu kanya gatoyi reka tumuha akajambo ko inyishu nyinshi bari bazitanze z'ukuntu wahunze reka rero nse mwiriwe neza
mwiriwe gaye mu namahoro
akabazo kagufi cyane rwose umwanyu uragiye duga ku ijambo muri hehe
akabazo nagomba mbaze hello
duga ku ijambo kanya karagiye
akabazo nagomba mbaze ndo ni kubera iki umuntu ntahunguke abo kumutumba bacamwirukako bene nahunguke nice kumutumba ndahaje ndahamaze iminsi ine ko n'umuryango bace batwirukako none ubu nongeye guhunga igihugu cy'u Burundi rero umengo umengo arasaba abantu kugiramo kwera
ego medica duhe mushanahe Claude Karegwa neza ko ico kibazo ni kibazo gihambaye cyane gose rero nsavuga ko yahungutse abari ku mutumba aho aba bakamuja ko bakamwamako duga ku ijambo mu kanya gatoyi ndabona umwanyu gi
hamwe abantu bo bararikoze yo tubwira umutumba n'ababikoze bakoze ibidakogwa ibyo nibikogwa barakoze amakosa mugabo nawe naba ariko arababeje ko abahunguka tubasaba guhunguka neza bakaza bakabana n'abandi bari mu mutekano niba yahungutse azanyifata y'agakoko urumva ko nawe nashobora kuba viza amakosa mugabo akaba yarabikorewe abari ko babimukoreye bazokurikiranwa azabamenyeshe
ndabona kanya kariko karihuta nashaka n'umushenahe Masabarakiza nawe nyine ayagira ico avuze ku hari makuru murumva mushenahe Masabarakiza y'abantu batuhunguka aho bahungukiye mu mitumba yabo abanyagihugu bakabaja ko
kenda kugiye nakuwa nkundi ndakubeka n'ubu no hungukira mu Kayanza nkahungukira iwacu boyirukako mbere bonzi manganya bontwara mu ijoro yetani yumvira maze gusika mu Burundi kenze mirakoze wungukira Bujumbura nitarira i Bujumbura rewe nta mugambwe ndimwe umukuru w'igihugu n'umushyanga ndi butungane ndo bimuganira
Ego me ndabona ndabona kanya kagiye ikibazo cereke impunzi nibibazo byose bijanye n'impunzi nibibazo tuzogaruka ko ndabona kanya katubanye gato cyane gose mushyantahe masabakiza Silvestre ndagushimiye cyane gose ndagushimiye nawe mushyantahe Karirwa Claude ndeza ko ku kanya matwe kugira muganire ni radio Ijwi ry'America turashimiye abanywanyi bi radio Ijwi ry'America bose baduteye kamu bagashikiza ivyumviro nibibazo turashimiye engineer McLean tukadushimiye kandi na Fatou Karara yegeranije yatunganije ikiganiro turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza.
Turashimiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije ku kiganiro muri sanga aje